Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo n'ijyandwi ukwezi kwa ruheshi umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndabaye mwiriwe nshuti bagenzi baryo Inzamba Gateka Kawe, nongera ndabaha mkaze murano makuru mu rurimi rw'Ikirundi ayo nayo mudukunde tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Mu gisata cy'umutekano imbonerakure zo mu ntara ya Makamba, komine Kurago zirabangamiye abakenyezi n'abigeme mu gihe zibategeka ko atabo bakiri ko aratembera inyuma y'igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umugoroba muri makumyabiri abikurikirana. Naye muri politiki, umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ngo arakwiye kwikubita agashi agafata kumwe imigambwe yose yemewe n'amategeko, ibyo akabisabwa n'umuhari Mape Burundi Buhire. Muraza kubikurikirana no murano makuru nyene. Gisata cy'ubutunzi, Banki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi yatanze iminsi icumi gusa kugira amanoti yose y'ibihumbi cumi n'ibihumbi bitanu yakozwe guhera ku wa kane mukakara umwaka w'ibihumbi cumi n'umunani aba yavuye ku isoko mu minsi itarenga cumi gusa. Amakuru saya gusa ido nido yagize ni mukanya.
Inzamba.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze. Ino nkuru tuyere mu ntara ya Cankuzo, hari umugabo w'imyaka mirongo ine yari yitabye Imana mu bucaguca bwo kuri wa gatatu igenekerezo rya ndwi z'uku kwezi kwa gatandatu muri komine n'intara ya Cankuzo. Umusirikare ahora agendesha imodoka ya gisirikare mu ikambi y'Umutukura mu ntara ya Cankuzo, bikavuga ko yitabye Imana mu gihe yari yararanye n'umwigeme w'imyaka mirongo itatu n'umwe mu ihoteli ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Uwo mwigeme akaba yamaze gufatwa n'igipolisi ku mvu z'amatohoza. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Bonfise Niyonge.
Uweraye atandavye azwi ku izina rya Vianney Dusabe, ni umusirikare yahora agendesha imodokari mu ikambi y'igisirikare ya Mutukura hariya mu ntara ya Cankuzo. Inkuru ziva muri hoteli Getup yari yarayemwo iryo joro zivuga ko uwujejwe hoteli yaronse itelefoni imenyesha ko hariho umukiriya amagara akitse kandi ko amerewe nabi cane, niko guca anyaruka ariko asanga yamaze gucikana. Umwe mu bari hafi y'ihoteli arigana uko byagenze.
Mu bucagucagu nka saa kumi n'imwe zo buca kwitariki indwi z'ukwa gatandatu uyu mwaka, basha twaje twumva umugera w'ihoteli bita Getup yo muri komine n'intara ya Cankuzo atubwira yuko umusirikare Usabeye Diane ni umushoferi wo mu ikambi yo ku Mutukura afite imyaka mirongo ine, avuka ku mutumba Gatwaro komine ya Rusange mu ntara ya Gitega, afise inimero mirongo itandatu na zibiri mirongo itandatu na gatatu ubusa, akarongo gahitse here cumi na gatandatu mirongo itatu n'umunani munani, nimero za matirikire ziwe z'umukazi we yavuga yuko abona yuko amagara yiwe abangamiwe. Nasha tugishika aho uyo musirikare yarari twasanze yamaze gucikana.
Icibonekeje ngo ni uko yari yararanye n'umwigeme yitwa Konsiliya Nimubona, uwo nawe akaba yahavuye afatwa n'igipolisi, ubu akaba afungiye mu gasho ka komisari y'igipolisi mu ntara ya Cankuzo ku mvo z'amatohoza.
Hanyuma rero ivyo ni vyabaye ni uko yari yararanye n'umugore yitwa Nimubona Konsiliya afise imyaka mirongo itatu n'umwe, yavuka ku mutumba Kavumu komine n'intara ya Cankuzo. Ubu rero uwo Nimubona Konsiliya ari mu gasho k'igipolisi ariko arabazwa, hanyuma ikivuga naco bashira kijana ku bitaro vyo mu Cankuzo.
Uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe twarondeye Elias Ndikumazambo inyamiramabi y'ipeti rya Premier Sergent de Police, ari nawe ariko arakurikirana iyo dosiye mu Cankuzo kugira ngo gire ico atubwiye kimaze gutohozwa, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Tuve mu Cankuzo dusimbire mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu. Makuru ajanye na gateka k'abakenyezi muri komine Kibago muri iyo ntara ya Makamba, muri kino gihe abigeme n'abapfasoni batekewe n'ubwoba. Ivyo bikaba biva kugwaruka bw'imbonerakure rubategeka kuba batashe mu ngo zabo imbere y'isaha cumi na zibiri z'umugoroba. Nguhirahiye ngo abirengeko arakubagugwa akanahohoterwa imbere yo gutwarwa mu gipolisi yagizwa guhungabanya umutekano. Abakenyezi n'abigeme bariyamiriza iyo ngendo y'izo mbonerakure bakavuga ko agateka kabo kariko karaho nyangwa. Inkuru tubaze mugenzi wacu Karine Dusa.
Ubwo bwoba bw'abakenyezi n'abigeme bwibonekeza cane cane ku musozi witwa Mbizi, aho izo mbonerakure zashize ikirindiro cazo. amakuru dukura muri komine atumenyesha ko izo mbonera kure zashize ikirindiro kuko zivuga ko kuri uwo musozi no micungararo yawo hari abantu benshi bagize imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza. Ayo makuru atumenyesha kandi ko iyo misore y'imbonera kure ikora ivyo bikorwa by'iterabwoba igizwe n'ugwaruka ruza ruva mu zindi komine habava muri iyo komine ya Kibago ngo bagatinya bavuga ko vyokoroha kubamenya imbere y'uko bashengezwa. Mu gikorwa cabo co gukizura bivugwa ko baja cane cane mu bunywero no mu mabutike. Umukenyezi canke umwigeme afatiwe muri ivyo bibanza isaha ya saa 12 yarenganye arafatwa agakubagurwa agakubitwa bimwe bikomeye mu nyuma agashikirizwa igipolisi. Izo mbonera kure ziza zivuga ko itegeko ryo gufata abo bantu ryavuye hejuru ariko ntizivuge aho hejuru ahariho. Abakenyezi n'abigeme muri komine ya Kibago bariyamiriza ingene bariko barafatwa nabi n'izo mbonera kure bitaciye mu mategeko bakabona ko agateka kabo kariko karahungabanywa atacamira. Muri kino gihe mbere ngo ntibashobora gukora bisanzuye kugira ngo bafashe imiryango yabo bagasaba abategetsi babijejwe kubagarukirako. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka musitaneri w'iyo komine ya Kibago kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo bivugwa muri komine arongoye.
Gahindusabe turagukengurukiye muri politike naho muhari mape Burundi buhire wamagara imigambwe yose ivikagira gushinga uvamwe ikiyamiriza agahotoro k'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD uri kuragaburamwo kubira umugambwe CNL ngowe na gatongwasa mugwagarika ibikorwa vyaho berandi bashira kandi avugira muhari mape Burundi arakewe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuyategezwa kurangura amabanga yiwe kuneza imigambwe yose yemewe mu gihugu kurikira libera libashira kandi
Uburundi butwarigwa kucoda kwita les outils mu gifaransa chakuga ariho ubumwe bw'abarundi ariho ibyizo byo mu 2018 hariho ico bise vision 2025 ivyo ndondaguye haba ubumwe bw'abarundi buravuga neza yuko abafisa amaranga ngo abana bategerezwa kwama bitwararika ineza ya bose bakama birinda kwikwegerako no gukwegera ku migambi yabo bagategerezwa kandi kwamabazi kwamabanga bajejwe arayo bashinzwe n'abarundi bose ntawandye wangura ashaka kuvuga byo umushikira nganji w'intwaro bagati mu gihugu amenye ko twarira abarundi ntatwarira sendede ateza gutungaza abarundi bose cyo kimwe atarangamije turibuka neza ryashikiye umugambi Fodebu turibuka neza senerige ne yitwa FNL ingere ba umugambi bawutwaye bakabucamwo kubiri za iprona n'izindi ibyo rero si bishasha n'ingendo tumenyereye iyo himirije amatora ariko ikibabaje ni iki ikibabaje ni uko abarundi ntacigwa dukura mu byabaye ngo kuya twitegurire ibizokurikira kugira tuzibire kuzibira ni hehe aha cyangwa gutera mu nyapolitiki iyo migambwe kugihe umugambwe senera ugizorane cyangwa mu myaka heze za Frodebu niki iyindi migambwe yose ateza kufira hasi rimwe ikiyamiriza inyifato nk'iyi twebwe muri makuru ndi buhire siba ngo duhengeshanye biyamiriza ibi bintu biriko biraba byo gucamwo imigwi abantu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mu gisata cy'amagara y'abantu igikorwa cyo gucandaga abana indwara y'ubukangwe kizotangura mu Burundi kuva ku genekerezo rya 10 ruheshi gushaka ku rya 13 no mwaka byamenyeshejwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi mu itangazo bwasohoye kuri uyu munsi wa gatatu. Isekeza ry'ubucandaga rizoba mu gihugu cyose kandi hazocandagwa abana bafite imyaka y'amavuko igera ku ndwi. Abana bazocandagwa mu gihugu cyose bakaba barenga imiliyoni 2,700,000 ubwo bushikiranganji bwa kandi ku iryo sekeza ryo gucandaga abana indwara y'ubukangwe ritegeka kanije mu kwezi kw'indwi nuko icenda uyu mwaka. Isekeza rikaba ribaye inyuma yaho leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeje kuwa 17 ntwarane uyu mwaka ku iyo ndwara yasubiye kwibonekeza mu Burundi nyuma y'imyaka 12. Muri iryo tangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi bwa ko abakozi babwo bashyira 12,000 bahawe inyigisho zikwiye kugira ku igenekezo rya 10 ruheshi batangure gucandaga mu gihugu cyose. Icyo gikorwa kikazokugwa kurugo mu ntara ya Bubanza abana barenga 1,100,000 nibo bitezwe kuzocandagwa. Dr. Joel Bigirimana ajejwe intara y'ubuvuzi ya Wanza akavuga ko abana batatu bamaze kwandura iyo ndwara muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Ano makuru tyabandaje mu gisata cy'ubutunzi banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi iramesha abarundi bose ku inoti 10,000 n'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekezo rya 4 mu kakaro umwaka w'2018 zitegezwa gusubizwa muri banki mu kiringo kitarenze imisi 10. Ibyo bikaba byamenyeshejwe kuri wa gatatu umuyobozi mukuru wa BRB. Izo noti zikaba zigiye gusubizwa n'izindi shasha zakozwe ku igenekezo rya 7 mu nyonyo mu mwaka w'2022. Giodone Murengera Ntwari umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi akamesheje ko imvo itumye izo noti zihindurwa ruko hari haze iminsi izo noti zitaboneka mu banki nkuko bishemeye. Tumukurikira.
Ibanki ya Repubulika y'u Burundi imaze igihe ibona ibimenyetso byerekana ko igice kitari gito cy'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no guranana. Ibyo bigatuma ibikorwa by'amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bihungabana. Byongeye hari ibonekeza ikena ry'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 mu bubiko bw'amabanki y'ubudandaje n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana, bigatuma ibikorwa byo kuriha ibidandazwa n'ibindi bya nkenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza. Mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane, hisunzwe ingingo y'indwi agace ka 5 hamwe n'ingingo ya 26 na 27 zibwirizwa inimero 1/34 yo kwa kabiri Kigarama 2008 rigenga ibanki ya Repubulika y'u Burundi zerekeye gusohora amafaranga no kuyasubiriza. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifasha ingingo zikurikira: inoti y'ibihumbi 10 y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka w'2018 zirahagaritswe gukoreshwa kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 7 uheshe umwaka w'2023. Harasohowe inoti nshasha y'ibihumbi 10 hamwe n'iy'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya 7 mu nyonyo umwaka w'2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya 7 ruheshi umwaka w'2023, ni ukuvuga uno munsi nyine. Haratanzwe ikiringo cy'iminsi 10 kizorangira ku igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka w'2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti zahahora z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka w'2018 bazobe bazihinduje babikishije ku makonti yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Abadafise amakonti mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana barasabwe kuyuguruza kugira ngo bazoshobore kubahiriza ico kirimo.
Mucho gisata cy'ubutunzi nyene ingingo yo gukinga umwimbu siyo gufatirwa ku rwego rw'intara nk'uko umushiranganje ajeje intara yawo hagati mu gihugu yarayabisabye babona batabi intara z'igihugu. Urongwe shamwe parseme yamagara abarundi guhindura inyifato asubira ku intara zitimbura cyo kimwe ancho gituma uguhanahana umwimbu biciye mu rudandazi watari ntambanye na gato nk'uko bisigurwa na Faustin Ndikuma.
Umwimbu ukingira ku ntara cyangwa ukingira ku gihugu cyose yenda ashobora kuva kubuza umwimbu kusohoka ukava mu Burundi kandi kuvuga umwimbu nyine ushobora kuva mu hajya mu yindi kubera mu stand hari gihazi wo kwa nkavuga kintu mutware mvivi na ziriya ati nimundenganire komine shaka komine yanjye guma n'umwimbu bose baza kuzitira ku makomine yawe n'amaprovinse yawe usange kumbure hariho abana abandi barenga bashobora kuba baguye mu mporero. Hari igisata cy'ama statistique cyo mu shyiranganje bw'ubulimi n'ubworozi. Icyo gisata ni kibikore cyerekana neza umwimbu twatwarose mu gihugu cyose no kumenya ki abarundi dukeneye umwimbu ungana gutya, ibifungwa bingana gutya, umwanya ungana gutya, nyimbu umwimbu tuwufise ubu nuzo tumaze iminsi ingahe imbere y'uko kumbura gatatu uzanira ubundi mwimbu kandi ubuti twimbuye amatoni y'ibiharagana gutya, twimbuye amatoni y'ibigorangana gutya, kandi abarundi bakeneye umwe ibifungwa bingana gutya ku munsi, ku kwezi, ku mezi, aho rucumara ati umwimbu dufite mu gihugu uzodukwiye kuje mwimbu ifatiwa ku rwego rw'igihugu. Minisitiri w'agriculture di commerce nibamenya yuko dukeneye n'umwimbu uva hanze gusahiriza babitubwiye nyimbu wo mu Burundi ukwiye kwa
yo mezi
ni kuri Rodrige Fosendi Kumana rongo ishiramwe passe metre du sozera no makuru mwakoze mwese bariko baradukurikirana ala majeste barenga naye bakije nkabandabike banuye nongera ndabipuriza kurora nibwo mu byanyu no mubanyu na ubuta.